VOA. Iyi mumva ni radio ijwi rya Amerika. Miriwe neza nchuti, mushimye gutangura kuno kwezi kwa gatatu mwumviriza ibiganiro vy'ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diane nahazwe ndongo ibiganiro vy'ino mwanya.
Naho yobano akayisakaza mabati canke amatigura akaba afise akazu ka sugumwe keza gafise honyora ukarabe kandi akaryamika umugeni wiwe kumudo acho mu gifaransa twokwita materi.
Nyuramatari w'intara ya Muyinga yinamanira barusha dondagura ivy'umusore w'Imuyinga ategerezwa gukwiza kugira ngo ahabwe uruhusha rwo kuba kugwiwe muti abegwa niyo ngingo bavyakira gute muravyumva mukanya ingene bayitera utwatsi. Hagataho turi ku munsi wa gatatu tubafitiye ikiganiro c'amagara y'abantu aho no munsi tugaruka ku nkungene kupimishira imbanyi ku mufasoni ari ngombwa. Ariko imbere yayo makuru ndabemereye yose mbanze ndabwire muri make ko mu ijambo giwe rya mbere imbere y'inamashinga mateka na nkenguza amateka ku mugoroba w'ukuru wa kabiri perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje ko yumvirije abanyagihugu wa Amerika kandi kwaza yatanguye gushira mu ngira amategeko ajanye n'abimukira. Perezida Trump amenyesha ko ivyo bizofasha kugarukana amafaranga harugwa mu mamiliyari y'amadolari y'abanyamerika. Perezida Donald Trump yagarutse kandi ku mugambi wiwe wo kubaka uruhome rugabura Mexique na Amerika mu kuvuga ko ari kigwanisho gikomeye co kugwanya ibiyayuramutwe hamwe n'ubwicanyi. Perezida wa Amerika yarongeye aranatangaza ko ariko arafata ingingo zo gukingira bikomeye igihugu kubijanye n'ibikorwa iterabwoba rya Kiislam. Avuga ko Amerika yatanze amamiliyari y'amadolari mu mahanga mu gihe inyubako zayo ziriko zirasambuka. Kubwa perezida Donald Trump, Amerika ntishobora gutera imbere idashize abanyagihugu bayo imbere. Donald Trump yagarutse kandi kuvyo amaze kurangura mu kiringo amaze arongoye igihugu, muri vyo harimo amashirahamwe amaze gutangura gutanga ubuzi. Muri make kandi shamwe mpuzamakungu gitaha abana UNICEF yasohoye icegeranyo ejo kivuga ko abantu baharugwa mu bihumbi bagizwe n'abagore hamwe n'abana babangamiwe n'ibibazo by'ububisha hamwe no gukoreshwa ibikorwa by'ubushurashuzi ni mu gihe baba bariko baca mu bahari Mediterane bava muri Afrika baja mu buraruko bw'igihugu c'Ubutaliyano. Afsan Khan, umuyobozi wa UNICEF mu gisata c'impunzi n'abimukira, avuga ko ica gatatu c'abana babimukira bagenda batari kumwe n'abavyeyi yi nawo mu gihugu bya Buraya. Kana avuga ko abagore babayeho nabi cyane igihugu ca Libya aho abimukira bagenda bava bagana ibihugu bya Buraya gifise ubushobushika kuri 34 muri bwo bupfungiwemo abimukira badafise ibyangombwa baharugwa hagati ibihumbi 4 n'ibihumbi 7. Icegeranyo ca UNICEF kikavuga kandi ko mwaka uheze wa 2016 abimukira bashika ku bihumbi 405 bapfuye bariko barajabuka ibahari Mediterane. Muri abo abashika ku majana 7 bakaba barabana. UNICEF igatangaza ko abana bafise imyaka 12 bakaba baturuka mu bihugu vya Somalia, Ethiopia, Nigeria, Niger, Eritrea na Gambia. Abenshi muri bo bahunga ibibazo vy'ubukene, kubura akazi hamwe n'abana b'abakobwa bahunga gushingirwa bakiri bato. Muri Kameruni abajeje ubutungane basaba abanyagihugu kubahiriza amategeko bakareka ingendo imaze iminsi yo kwihanira ni nyuma yaho abanyagihugu amajana bakubitiye abagabo babiri mu gisagara ca Mokoro kiri ku mugwa mukuru wa Kameruni Yaounde. Jackson Ngini Kamunga arongoye urwego rw'abashingwa manza muri Kameruni amenyesha ko ari kurenga inzego za leta bivuye ko abanyagihugu batacize ubutungane. Mu ijambo yashikirije mu ndwi iheze, umucamanza mukuru muri sentare nkuru y'igihugu Daniel Mekoboson yatangaje ko hari ibibazo bibiri bijanye n'uko igiturire cyatsindaro mu butungane hamwe n'igihe kirekire imanza zifata kugira ngo zicibwe muri make ngo zikadindira birengeje urugero. Radio Ijwi ry'Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3 bashobora kandi kumva iganiro byacu muce ku rugaga kuri internet yacari uwezi 3 akaburungu radio yacu vewa.com na ku rugaga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara, tukifuriza ikarema nziza ku bakatolika bose.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Ikiganiro cyacu tugere mu ntara ya Muyinga. Abasore babatwawe ku mutumba wa Mukoni commune ni ntara ya Muyinga bavuga ko atariko barashaka mu ngiro ingingo byasaba kurongorera mu mazu yabo. Iyo ngingo ivuga ko izo nzu zabo zisetegezwa kuba zisakajwe amabati, abageni nabo bakaryamikwa ku mamatera. Abasore babatwawe bavuga ko bakenye cyane kugira ngo bakurikize iyo ngingo nk'uko biherukwa gusabwa na buramatari w'intara ya Muyinga Jean Bosco Ndarurinze araca ijyanino iyo nkuru.
Kubaka inzu nziza isakaje amabati imbere yuko umusore yemererwa kubaka ugwiwe ni umwe mu migambi y'iterambere intara ya Muyinga iriko irashira imbere muri uno mwaka. Aline Mana irabarusha buramatari w'intara ya Muyinga amenyesha ko ubutazoba yujuje ibisabwa azorindirizwa kuraganishwa imbere y'amategeko.
Twatanguye guhimiriza ko uwifuza kubaka ugwiwe yo kubaka inzu nziza naho yobano akayisakaza amabati cyangwa amatigura. Akabafise akazu ka sugumwe keza gafise honyora ukarabe kandi akaryamika umugeni wiwe ku mudo acyo mu gifaransa twakwita materi. Utazoba ashoboye ivyo ntazoba aragera azoheza abandanye imyiteguro.
Abasore babatwa bo ku mutumba wa Mukoni muri komine ya Muyinga n'intara ya Muyinga bavuga ko iyo ngingo idashoboka iwabo muri bino bihe.
Natwebwe banabo nikora babatwa ndazi uko abo basore ibyo bintu bitazobakundira ntibazobironka kuko babuze nayo bajya babura rasiyo. Rumva rero umuntu yavuze rasiyo y'igihumbi cyangwa cy'atanu ukatuza kumutuma inzu irengeza ibihumbi amajana n'amajana. Aho urumva icyo gikorwa nicyo bakimubereye.
Mpamba ibyo bintu nyine notsa mpeba gutera umugore. Notsa. Ibyo bintu nenge urumva icyo ni ikibazo gikaze kwe. Turabura n'ukuntu twojyama ariho kubera inzara ariho.
Iyo ngingo ya mbere iherekezwa n'iyindi isaba abanyagihugu bose kurangwa n'isuku ryo ku mubiri, inyambaro nziza.
Turifuza kandi ko urugo rwose rurangwa n'isuku gihe cyose, haba mu nzu, imicungararo y'inzu, mu nyambaro, ku mubiri. Mbere turifuza ko atamwe n'igihugu yosubira kugenda atambaye n'imiburi iburi cya birato batazira yebo yebo cyangwa ikambambiri.
Abakinyezi babatwa bavuga ko atangingo yoshobora gutangira umusore w'umutwa kurongora.
Umutwa tarongoye sibura tarongo. Ntazo bakirongo azova zorongorwa nkuko nyine bazaguma babona bagoma barongo. Baba mu byatsi nyine. Nane boheza bakagira gute?
Ariko ntazo rongora bicyo mategeko.
Bicye mu mategeko. Oya, bicye mu mategeko nabyo nyine nk'abatazo bisogora.
Abasore babatwa bavuga ko byoshoboka nka leta canke amashyirahamwe ibafashije.
Tufise nyene ubuzima bwa kwibera mwizo nyene zacu nyene kandi tukirarira nyene ahantu habaye twamenye. None wumva icyo icyo kintu ziyo mata twayikura himamba ni mate. Iyi ntigugwa amazana na amazana abiri. Aya ntayoboneka tubura n'igihumbi cyo kugura mwe n'ubugari kwe. Mamba nkanze bo bakunyubakira bati nyene. Temba muri nyakatsi ngwijya n'ubuhiri ngenda ndibwitokeze mwe nk'icyari kinyoni.
Ikirate cyo cyo mugabo arayifise.
Yoho, utwo ntora tora ntubona ka utwo mu myapfu. Utwo ni utwo mu myapfu mutama twara botse.
Emwe abatwa babaheze kurongora emwe boca barekira boca abanyina abasore bo ngaho kubera ico kibazo atarete bifashe mu ruhara nta abandi bantu bo bishobora.
Mu ntara ya Muyinga imiryango itari mike y'abatwa iramaze kubakirwa uburaro bwiza. Icyo gikorwa cyarangwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu World Vision mu bice risanzwe rikoreramo. Tubibutse ko ingingo yo gukeburira abasore kubakira izabo mu nzu zabo imaze gufatwa no mu ntara za Bubanza na Makamba. I Muyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco ndarurinze tuve ngaho imuyinga dukubitire gatonya mu gihugu cha Tanzania aho makambi impunzi z'abarundi ku ncuro igira kabiri abanyeshure b'abarundi basubiye gusiba ibazo vyabo ni abanyeshure bategerezwa kuba bakoze ibazo vya leta mwakweze ibazo bimwe n'abandi bana basigaye mu gihugu ivyo bari biteguriye ubu navyo vyategerezwa gutorwa n'amashirahamwe yitaho indero mu makambi icatumye bisiba ntikiratomogwa neza ariko kandi nta nirindi sango abanyeshure bahawe rikaba riniga ku rwego rw'abasivye ivyo bibazo Lance Niyongabo
ivyo bibazo byari bitegekanijwe gutangura kuri uyu wa mbere mu makambi ya Mutenderi ndutana Nyarugusu byari bitegekanijwe ko birangira ku munsi wa gatatu kuri bamwe no ku munsi wa kane ku bandi mu mwaka w'ishuri heze abo bana bari baraganiwe na leta y'Ibujumbura ko izobarungikira ibibazo bisa n'iby'abandi bari kubakora mu Burundi ariko biranka byasibye ku munota wa nyuma abanyeshuri rero nabari mu yicenda mu mwaka w'ishuri heze kumwe nabari mu yicumi muri uwo mwaka w'ishuri heze nyene harimo kandi abanyeshuri baheruka kuronka impapuro z'umutsindo mu ndome za none lettre moderne mu bushakashatsi scientifique eka mbere no mu gisata c'indera bigisha abana bari bamaze igihe kirekire mu myiteguro ku munsi wa mbere batonze niho baronka inkuru ko ikibazo cyasibye iyo nkuru yabaye incamugongo ku banyeshuri
twari tumaze ukwezi kose twiteguriye gukora ibibazo biduha uburenganzira bwo kubandanya amashuri yacu ariko twashitse ngaha abatubwira yuko tudakora ikibazo tugwa mu gahundi kugeza ubu tumaze gusiba inshuro zirenga zibiri kuko bwa mbere leta y'u Burundi yari yemereye twebwe impunzi yuko dukora ibibazo cyo kimwe n'abasigaye mu gihugu ariko ntibyakunze hanyuma ishyirahamwe Nectar riratwemerera yuko tuzobandanya ridufasha kugira ngo dukore ibibazo ariko amaso yaheze mu nzira ikibabaje cyane nuko n'ubu batasango nyezi n'abaduhaye kuko batubwiye ngo tuzobahamagara kuri iyi ndwi canke ku ndwiza
abanyeshuri rero babona ko kazoza kabo gahakwa kunigirwa muri menshi
n'umubabaro ntangere na cyane cyane uriko wihweza twebwe abo twari twiteze ko twarangiza ibibazo biheza amashuri na cyane cyane yisumbuye uravye twari twagumye twihweje turindiriye yuko ibibazo biva mu Burundi uhereye muri kuri ya kwezi k'umunani ariko ntivyaje twebwe turababaye cyane kuko tubona igihe kiriko kirarengana kandi natwe turiko turahomba cyane intamba myizi hari nuko tubona twebwe kazoza kacu na cyane cyane mu ndero kariko karononikara nta terambere tubona twebwe ahubwo mbere turatanguye no kwicuza kuko turabona kumenga amashuri yacu twize aho bigeze nta ariko arava nta ariko araca
igishobora gushika rero abanyeshure bavuga ko ari kudebukirwa
n'ubu abanyeshure nta mashakashatsi byinshi tubaye tubizogishyira mu kurumba bagoma baduhenda tuzi ngo tuzokora mugabo tutabona ikibazo kubyitegurira ntibishimishije kukurumva umuntu akubwiye ngo uzokora umunsi ubu ntukore urumva n'ubundi munsi akubwiye wibaza yuko utazokora
abahungu bakaganira cyane cyane bashiki babo
ingaruka mbi ziriho cyane kuko uri kuraraba nk'imunkambi benshi baca bagomba kujya mu yandi mashyirahamwe nk'ikurondera y'ubuzi abandi nabo gacubona ko amashuri umenga bayahaye agaciro gato muri ubwo buryo ugasanga amashuri benshi bamaze kuyaheba abakobwa benshi uriko wihweza ibibazo bariko barahura navyo canke intambamyi nuko baca bigira kubaka hamwe bagatwara icyo twita de grossesse précoce abandi nabo ugasanga bariko barifata nabi mu buryo bwo gukora ububisha bundi bundi bwo busambanye n'ibindi
ku bicyo kibazo gisibije rero abanyeshuri mu 11 bategerezwa kwama bariko batonda mu ishuri abigisha bemeza ko batagitonda n'uyu mwigisha adashima ku izina giwe rivugwa
twebwe ntitubona neza ingene abana bagiye kubandanya biga kandi ntitubona ukuntu dushobora kubyifatamo cyengerageje kuraba nk'abana nyine barashobora kubona bati nta kazoza dufise bamwe bakagomba mbere no guheba amashuri abakobwa bagashobora no kurongorwa abahungu nabo bakarongora murazi yuko iyo umwana ariko yiga atabona kazoza nawe nyene aradendebukirwa n'abakigira ingoga zo kwiga mbere n'abari inyuma yiwe nabo nyene baca bagira bati nta kundi natwe dushobore guheba uno munsi haje abana bake cyane bake mbere benshi baciye bataha
ku munsi wa mbere ibibazo gisibijwe abo mwishyirahamwe Caritas bafatikanije n'abo mwishyirahamwe UNICEF babwiye abanyeshure ko ikibazo cyasibye kubera ko hari udusembwa kwibonekeje mu ntonde zimwe zimwe z'abanyeshuri ikintu ariko abanyeshuri badashoboka batahura Leon Siniyongabo induta muri Tanzania kubwijwi rya Amerika
ikiganiro ni wanyu mu ntara cibanda mu makambi ndetse no mu ntara zitandukanye zigize igihugu cy'u Burundi. Abana bakobwa batwara inda z'ibinyendaro bavuga ko bahura n'ibibazo bikomeye byo kutakigwa neza n'imiryango yabo ndetse no gutunga abana batazi base mu aho twaba turi muri Congo. Ibi bigatuma bahitamwo kuja kwibera mu makambi aho bafashwa n'ishami rya Onugita impunzi RCR. Muri ayo makambi bajamwo harimo ikambi ya Rusenda iri mu majepfo y'intara ya Kivu mu gihugu cya Congo. Inkuru rambuye na Vedaste Ngabo.
Bamwe mu bana b'abakobwa bari mu kigero cy'imyaka 18 y'amavuko bagiye bavyarira ibinyendaro mu nkambi yo mu Rusenda bashina imbere imiryango yabo kuba ibatererana mu gihe babatwaye inda bavuga ko basama ziba zidateganyijwe. Abenshi muri abo bana b'abakobwa bagiye batwarira inda z'ibinyendaro mu gihugu cy'u Burundi bakazibarira mu gihugu cya Congo mu nkambi yo mu Rusenda. Bavuga yuko ubuzima bwo gutunga abana badafite base bubagora, dore ko imiryango bavukamo yabateye umugongo kuko hari abatuye kubiri n'imiryango yabo, aho usanga umubyeyi atuye Burundi umwana atuye mu nkambi. Aha bakababoneraho uburyo bwo gusaba bagira neza ko babafasha.
Ewe kuva nayitwarana nagize ubuzima bubi cyane, naragize ubuzima bubi cyane ndagwara ndaremba kubera narayitwaye muhira baranuka baranankubita mbere baguma bananyirukana. Asaba nyine ko ari nk'akantu na gato nyine badufashe nk'akahutu nk'utuntu two kwambara nyine.
Ubuzima nari mfise sindatwara inda y'inshushu kuko muhira batwarumvikana twaricara tukaganira manje gutwara inda y'inshushu byaciye bigorana. Muhira baranyinumva gushikaho kunyinuba gushikaho muhira bamfata nabi ndahangayika ndagera kure gushika mvuga ati ninda nashobora kuyikuramo kubera ubuzima mfise ni bubi cyane. Nashise mu nkambi kubera mama bantu rubise nca ndahunga njino muri Congo sanga na bariko barakira impunzi nca mninjiramo. Urumva rero ubu ndi muri ase yegi ingorane zirahari kuko n'ubu ndiko ndiyumvira none ni namushikani wabo i Burundi ti mbega ninda zonyakira cyangwa ninde sinzomujya na muryango wacu bamwemera cyo nsaba no saba kuko bomfasha.
Gusa nubwo abo bana b'abakobwa bahura n'ibibazo byo kwakirwa nabi mu miryango yabo nyuma yo gutwara ibinyendaro, muri bo abenshi barishimira ishyirahamwe ry'umuryango w'abibumbye ryitaho impunzi ya SER uruhare runini rigira mu kubavuza no kwita ku mibereho yabo mu gihe baba batwite.
Dushyitse muri Congo niho ubuzima bwanjye bwabandanyije kuba bubi cyandagenda kubwira abo muri ANSEL. ANSEL baramfasha banjyana inundu barampimisha cyasanga fisinda cyasanga kandi nagwaye infeksiyo baca baramfasha barambuza ndakira infeksiyo inda ndayirera uko mu Congo nguma ngwaragurika ncamvamwo kugwara tansiyo ndabaho nyine mu buzima bubi nk'ubwo gushikaho nabyariye. Hama igihe gye namaze kugira inda kwanza y'amezi indwi naragiye gusaba ibintu muri ARD baramfasha bacaba mu mubyeyi tubana turabana tubanye mpaka ndabyara n'ubu.
Bamwe mu bakecuru baturiye inkambi yo mu Rusenda twaganiriye basaba abana b'abakobwa gutera ikirenge mu cyabo bitandukanya n'ibishuko bishobora gutuma batwara inda z'ibinyendaro ndetse no kwandura indwara z'ibyuririzi. Ibi aba bakecuru bakaba bivuga bashingiye kuba basanga abana b'abakobwa muri iki gihe batakigira icyo batinya, bityo bigatuma bishora mu busambanyi.
Kandi natwe aho tubyirukiye baduhenda ngo abakobwa mwicara ku ntebe abahungu bicaye ko murahakura inda y'inshushu, aho rero tubigatuma twama dutinya kwicara ku ntebe abahungu bicaye ko tubonye umuhungu yicaye ko twaca dutora amazi tukayoza n'isabune kugira ngo tuze kwicara ku iyo ntebe ntidutore iyo nda y'inshushu. Tinya, urumva kera twagira icyo dutinya, twatinya gupfa tugatinya nuko baza kuduta mu ruzi. Urumva rero abubu ntacyo na kimwe batinya, bapfa kuba n'abatwaye inda gusa bakabona ati turahiriwe kuko hari aho mu muryango babahinduka bakabangaza, ariko naho babangaza baragaruka n'ubundi bakaba abana mu rugo. Ariko ubuhoho byarenze usanga abakobwa bari mu rugo ari batatu ari bane bose bakazitwarira rimwe. Amu nkambi niho byeze kuko hari umubyeyi usanga afise abana bane batanu b'abakobwa ugasanga bose babyariye inshushu rimwe hakabura n'umwe yovamo akomeye. Abasigaye batarazitwarura babarira ati mwebwe nimureke kuguma mwigenza nabi kuko mugenze nabi muramirirwa nabi nimutaha kurinda muhakura umugera bahanuye uko rero ari uwumva arumva watumvise nawe akazibonera
tubamenyeshe yuko ishiramwe rya Onifam rikorera mu nkambi yo mu Rusenda rya ritanga ubufasha bw'inama ndetse n'ibikoresho birimo imyenda abo bana b'abakobwa bababya iminyendaro yadasinga bwo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko ikiganiro muri sanga n'imisi yose igihe cisaha 10 no musi rero ntimuze gucibwa nico kiganiro igihe cisaha 12 murakurikira amakuru avugwa mu Burundi igihe cisaha imwe n'igice naho ni amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika mukaba mufite ico muterera muri kino kiganiro mushaka ko tubashikira ko canke ivyo mudusaba mushobora kutwandikira aka email ni radio yacu @gmail.com ni kakanya kiki ganiro camagara y'abantu mukurikirana imisi yose ya gatatu no musi rero umugenzi wacu Diane Ndonse araganira na muganga Anita Munyana kubijanye no gupimisha imbanyi ku bakenyezi bibungenze ni nyuma yaha bakenyezi bimuramvye ababwijwe rya Amerika ko batarijukira gupimisha imbanyi bivanye no kutamenya bivanze n'ubukene ino nkuru ni nkuru dusubiyemo
Munyana ndabaye mwaramutse
amahoro neza Diane
makuru yacu duherutse gushikiriza mu kiganiro iwanyu mu ntara twaravuze kujyana no gupimisha imbanyi ku bakenyezi bibungenze bo mu ntara ya Muramvya aho badatahura akamaro ko gupimisha imbanyi tangura musigure rero abariko baratwumviriza harimo nabo bakenyezi bo mu ntara ya Muramvya ibijanye no gupimisha imbanyi ku bakenyezi bibungenze
ego cane Diane ni byiza yuko umukenyezi hajya yiketse yuko ashobora kuba afise imbanyi no kuvuga aba yararanguye amabanga yabubatse atagakingirizo yakoresheje canke atari ku buryo bwo gutandukanya imvyaro akabona atevye kuja mu kwezi akwiye kunyarukira kwa muganga kugira yipimisha imbanyi
ashobora kumva ko imbanyi ayifise akumva ko ibihe byahindutse akumva ko atameze nkuko yarasanzwe ameze cyane nko kusamye nkigira kabiri cyangwa gatatu amaze kumva ingene mu mubiri ahinduka akumva ko yasamye unakeneye gusubira kwa muganga
ego kuko burya umuntu araharonkera impanuro zitandukanye iyo yeregeye abaganga bwa mbere nuko mumenya yuko imbanyi ya mbere ntisa n'iya kabiri ntisa n'iya gatatu hama ikindi cha kabiri burya ya misi ya mbere umuntu agisama baramupima bakaraba ibiro asamanye iyo mbanyi bakamutekera impanuro yuko nategeza kwifata ari mu byafungura ari mu byanwa
ego ariko abakenyezi bamwe bamwe bayaze n'icyo cy'u Amerika mu makuru yacu aheruka baravuze yuko ngo bafise ikibazo cy'amafaranga yo kujya kwa muganga kwipimisha imbanyi yuko bishika bagatangishwa amafaranga mwebwe nk'abaganga ico mubona ari ntambamye ifashe
ego cyane ni ntambamye ikomeye cyane kuko no gutahura yuko umunyagihugu ashobora kubura n'amahera y'igihumbi kugira arihe ca gipimo c'umukoyo ngo arabe yuko iby'ukuri yasamye imbanyi hama murazi yuko ca cuma bita ekografi gikenewe inshuro zitatu mu kiringo c'amezi 9 kimurika mu mbanyi kugira barabe ubwa mbere amezi ya mbere ko by'ukuri imbanyi yashitse mu gitereko ayandi mezi akurikira kugira barabe yuko umwana ari karakura neza kandi n'ibihimba byose abifise rero iyo bimeze uko n'ukumenya yuko intererano y'igihugu ikomeye cyane kuko leta yashinze yuko abakenyezi bose bibungenze bo kurikiranwa kuri gusa ariko ugasanga hamwe na hamwe hariho amahera asabwe kugira abashobora kubakurikirana nabo ataburyo bafise bukwiriye
hari abakenyezi bavuga yuko bashobora kwiyakirira abana mu gihe bariko baribaruka abo nabo barakeneye none kuja kwa muganga
ahubwo n'ukumenya ko kizira kaziririzwa yuko umuvyeyi yakirirwa muhira ahubwo n'ukumenya yuko kizira kaziririzwa yuko umuvyeyi avyanira muhira ikizira ho kaziririzwa nuko yoyikwiyakira murana yuko unye babwira umukenyezi wese yuko akwiye kwegera hafi yivuriro ya misi irikoregera yatariki bamugira yuko azovyara
ivyo ni kumuvyeyi mu bisanzwe aba yaragiye kwa muganga kwisuzumisha imbanyi kugira amenye ivyo bihe azibarukira
neza cyane uwo ni wa mukenyezi yagiye kwa muganga akaronswa impanuro agatahura ineza yo kuvyarira kwa muganga kandi akaba yaratahuye n'ineza yo gukurikirana imbanyi gushika ashikane
mwo twibutsa mbega ingaruka zo kuvyarira muhira
ubwa mbere ni kumenya yuko abari kanavyarira ahantu hatagira isuku hatagenewe yuko umwana ashikira ubwa kabiri ni ukumenya ko umwana ashobora kuza hama akamutabura akava amaraso menshi bigasigaza ubuzima bwiwe ntaheze ngo aronke abaganga bamufashe n'ingoga n'ingoga ugasanga iyo nda iramuhitanye canke irahitanye ikibondo ciwe canke bose uko ari babiri
nizehe ngaruka mbega zo gusuzumisha imbanyi igeze kuvuka
ingaruka zozo ntizibuze ashobora kuba afise ryavuduka ry'umurindi w'amaraso rijanye n'uko umugenyezi yirungenza ugasanga riramusinzikaje yasinzikaje n'ikibondo ciwe ashobora kugira ikibazo c'amaraso make kandi ivyo vyose yari kuba yaje kwa muganga bakabibona hakiri kare baya gushobora kumuha imiti iduza urugero rw'amaraso mu mubiri wiwe arashobora kugwara ingwara zandukira ziciye mu bihimba vy'irondoka navyo nyene biratuma umwana adashobora gukura neza nk'uko vyari bitegerejwe kandi iyo yari kwisuzumisha agakurikiranisha imbanyi yiwe ivyo vyose ntivyari gushika
muganga Anita Munyana mu kurangiza ari abakenyezi batandukanye bafise ivyitwazo vyinshi bavuga ko amavuriro ari kure yabo twavuze n'ibijanye n'amafaranga bakavuga yuko bafise n'ibikorwa muhira bibatuma badashobora kurikiranisha imbanyi yabo akajambo kanyuma rero mu batekereye bene abo bantu bose bafise imvo zitandukanye zo kudasuzumisha imbanyi
nivye yuko umukenyezi muri rusangi abatswa vyinshi mu rugo usanga ari udukogwa tw'ukurima udukogwa gutegura ibibondo gutegura ibyo bafungura gutegura urugo muri rusangi bibatswa we ariko nibaza yuko ico kintu kitoba icitwazo kuko uwo musi azosinzikara no kuvuga azogwakaja mu bitaro akamara y'imisi kuko iyo mbanyi iwe atayikurikanije kandi yagushaka kuvyikingira agiye kwa muganga nk'uko babimusabwa yobona yuko ari byinshi yica kuko wa muryango wari umukeneye uzomukena hama ahezeje wa muganga usange bisaba uburyo bwinshi biruta uko yagukurikirana imbanyi neza kandi nk'uko babimusaba rero bavyeyi munyumvirize neza musuzumishe imbanyi mugende ku bipimo nk'uko baganga babibasaba ingaruka nziza muzozibona kuri mwebwe nyene ku miryango yanyu eka no ku gihugu kuko abakenyezi bibungenze bafise igikorwa gikomeye cyo gutanga ubuzima
muganga Anita Munyana ndabakengurukiye
urakoze cyane ne Diane
ko turiko dusa nk'abasozera ikiganiro cacu wanyu mu ntara ariko imbere yuko dusezerana tubibutse ko kwa kwezi ijuru rya Amerika kwari kwahariye guhimbaza imyaka 75 iheze iradi ijuru rya Amerika itanguye kuzorangira ejo radi ijuru rya Amerika ikaba rero yatanguye neza na neza mu kwezi kwa kabiri k'umwaka w'1942 mu gihe c'intambara ya kabiri y'isi yose ico gihe icicaro cayo cari mu gisagara ca New York hanyene muri Amerika mu nyuma gihava cimukira ha Washington DC rashimiye rero mwebwe mwese mwabanye natwe muri kuno kwezi kuzohera ejo twongera tubatumira kubandanya mugira ico muvuga ku biganiro vyacu bitandukanye na cane cane kino ijuru yanyu mu ntara muriko murumviriza mushora kutwandikira email zanyu kuri radio yacu @gmail.com tubasigiye kano karirimbo twarimbiwe n'umukunzi w'ijuru rya Amerika Jean-Marie Niyonkuru
radio ijuru rya Amerika yabaye Subizo chachu Radio Ishkirga Amerika yo Yabaye Subizo chachu Muguterera Igihugu c'u Burundi Yabaye Subizo chachu Mugutangi jambo Mubanyagihugu yo Yabaye Subizo chachu Yaratanze jambo abarundi turiruhutsa mugushikiriza
icyo tugona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika.